Kuva hatangwa imyerekano yo kuyamiriza ikiringo cha gatatu cha president Nkurunziza ku itariki ya 26 kwezi kwa kane uyu mwaka, abana bagera ku 125 barafashwe batabwa mu mabohero atandukanye n'ubusho, ariko barekurwa. Abagera kuri 10 barishwe, 9 nabo barakomereka. Abari mu mabohero ubu bagera ku 59, 46 muri bo bari mu ibohero rikuru rya Rumonge mu manuka bw'u Burundi, bakaba bafatiwe mu ntara ya Cibitoke mu kwezi kw'indwi. Bari mu mugwi w'abantu bari bateye ku magenekerezo ya 10 na 11 yuko kwezi mu makomine ya Kabarore mu ntara ya Kayanza na Bukinanyana mu ntara ya Cibitoke. Abana batandukanye n'imiryango yabo nabo bose hamwe na 696, 326 bari mu gihugu cy'u Rwanda, nayo 372 bakaba bari mu gihugu cya Tanzania. Amashyirahamwe ahanira agateka k'abana avuga ko ibitigiri by'abana batandukanye n'ababyeyi babo bishobora kwiyongera ko byinshi cyane, kuko hari abagiye mu bindi bihugu no mu ntara hagati bataramenyekana. Ku igenekerezo rya 28 kwezi kw'icyenda, President Nkurunziza yagiriye ikigongwe abana bose bafunzwe.
Twisunze ko hariho n'ababyeyi bashikirije mu manama y'abajejwe ntwaro n'umutekano ko abana babo batawe mu rudubi n'abasesa kuyoze. Twisunze kandi ko hariho bamwe mu gwaruka gwafashwe bagaragaje ko basavye ikigongwe leta isavye ubutungane guca barekura ugwaruka gwakwegewe muri ako kajagari k'imigumuko. Abana batawe mu rudubi bakabaha ibigwanisho n'ibyayura mutwe ngo baje mu bwicanyi leta ifatanije n'amashyirahamwe mpuzamakungu igiye kubashikiriza imiryango bazobanza kwigishwa gukunda igihugu ikiringo cy'ukwezi kumwe. Abana bahora mu mashure bazoyasubiramwo, abandi nabo bigishwe imyuga itandukanye.
Gushika ubu ingingo y'umukuru w'igihugu ntirashirwa mu ngiro, ivyo bigatangaza urunani rw'amashyirahamwe ahanira agateka k'abana FENADEB. Jacques Nshimirimana n'umunyamabanga mukuru w'urwo runani.
Ubundi ivyo vyatezwa kuca bitangura mu maguru masha. Ubu murabonaho umwaka w'ishuri uri kuragera, haraheze ukwezi n'indwi nka zibiri abanyeshuri batanguye amashuri. Niyo twashira kuko kwezi bigishwa ivyo gukunda igihugu, hanyuma bakabiheza bakaca baja gusubira ku ishuri, tuzosanga ca kigongo umukuru w'igihugu yagirira aba bana bashitse mu ishuri bibagoye gusubira guhamvya abandi, kandi vy'ukuri bari bagiriwe ibakwe ryo kugirirwa ikigongo n'umukuru w'igihugu.
Munana ni FENADEB hari n'iyindi mvo ibatuma gusaba kwabo bana bosubizwa mu buzima busanzwe mu maguru masha.
Ko bagiriwe ikigongo vy'ukuri nikibe ikigongo gishitse, niba vyihutishe babashire mu mashure kandi abo bana biborohere kubana neza n'abandi batabatunga urutoki ngo we waje kwiga mu gice cya kabiri kubera wari umugwanyi wari umurobere. Ivyo bica bituma abo bana bagumana agatima tare na za nyigisho bagirirwa ugasanga ntaco zibungukiye. Ibi byari bikwiye kwihuta bikaja mu ngiro, ingingo y'umukuru w'igihugu ikaja mu ngiro n'ingoga abana bakarekugwa, kandi izo nyigisho bakazikora bari mu mashure abandi basubijwe mu mihana yabo.
Umushikiranganje w'ubutungane Laurentine Mekanyana aramaze kwishikira ku ihoro rikuru rya Rumonge kugira ngo yirabire ko abo bana bafungiweho bamerewe. Twarondeye umuvugizi w'ubwo bushikiranganje kugira ngo atubwire ingingo zigiye gufatwa, ariko turamukena. Eroje Urikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.